hari ibyago indwara n'ubukene byugarize urugo ibyatoranye imiti isimbye ikanikigwa wewe abana mu mashure onyaruka kuriha kiruta byose owo dufise iyo mana ibihe biha ibindi reka gucika intege iyo mana dusenga nikirumara kuba imenye dufise ibyizigiro Tananigwa, hey, ni mutananigwa.